Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Parfum Mudasigana.
Ndabara mukije mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe tubahani kaze mu makuru twabateguriye kuri wa 18 Kigarama mwaka wa 2021 na yetu yahera ku ngingo nkuru zikurikira. Abanyonyi umugambwe senere babandanye kwicwa mu kubarizwa igufa n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi mu ntara ya Kayanza. Hari ikiziga cy'umunywanyi wa senere kitaramenyekana uburukiro kirimo inyuma yo kwicirwa mu biro by'iperereza. Abajyango b'umuhisi baguma basaba kumenya aho uwabo yashizwe kugira bamushingure. Muraza kubyumva. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho ibitigiri byinshi by'abandurikiza cya COVID-19 birabangamiye u Burundi. Leta y'Ubujumbura ikabisa niriko irahindura inyifato mu guhimiriza abantu kugira bakurikize amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza. Navyo nyene muraza kubikurikira nayo mu kigabane ku isoko cy'uyu munsi cy'urunani rw'amaradiyo. Tubabwira amakenga afatiye ku ngingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganji bujejwe akazi yuko abarongoye amakomine aribo bazohora basuzuma abakozi ba leta bose bayakoreramo kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kubifuriza ikaze muri ano makuru duhera kuri ino nkuru iciye ku masonga ivugwa mu bugizi bwa nabi. Umukenyezi n'umwana wiwe w'umwigeme akiri muto baraye bagandaguwe bari mu nzu bacumiswe imbugita n'inkozi z'ikibi zitaramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uwa gatandatu ku mutumba wa Muzingi zone Gisanze muri komini Gashoho n'intara ya Muyinga. Abantu batanu harimo babiri babana hafi n'uwo muryango bakaba barahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwo mukenyezi yarayagandaguwe azwi ku izina rya Janine Kabagabigwa akaba yabana mu nzu n'utwana twiwe tubiri muri site y'abateshejwe izabo aho ku Muzingi muri iyo ntara ya Muyinga. Hari haciye indwi zibiri gusa umukenyezi Joseline Niyonkuru agandaguwe n'umugabo wiwe ku mutumba Bihogo komine Gasogwe amukubise amahiri. Tubananye mu bugizi bwa nabi hari ikiziga cy'umunywanyi w'umugambwe senere ku mutumba Kivumu muri komine Matongo intara ya Kayanza kiri mu buruhukiro ahataramenyekana kugeza ubu. Ino sambaro tubanayo haheze indwi zibiri yitabiye Imana mu biro bikuru by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura aho yariko araborezwa igufa. Yatanyweyo ari ndembe yakuwe mu bitaro bikuru byo mu Kayanza aho bamutwaye naho nyene yarasindikarijwe ubuzima n'abatwara iperereza muri iyo ntara. Abiwe babandanya kubaza abajeje intwaro aho ikiziga kiri kugira ashobore guhambwa nabo ntibaronke inyishu. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Inosabarutwa nayo yahagaritswe n'igipolisi yigerekejwe n'imbonerakure igenekezo rya 16 munyonyo uno mwaka aho avuka ku mutumba Kivumu komini Matongo intara ya Kayanza. Ajanwa mu gasho ka komini atabwiwe icyo yagirizwa. Mu nyuma yakuwe muri ako gasho n'abakozi b'iperereza muri iyo ntara bamujyana ahantu hatazwi nk'uko umwe mu biwe abitubwira.
Mu bapreti yitwa Jenderi akorera ngaha muri komini ya Matongo ari kumwe n'urongoye injenerakure muri komini ya Matongo yitwa Jenosi Nitunga. Baramufashe bakamujyana mu gasho ka komini Matongo batanamubwiye icyo yakoze. Hagezeyo muri ako gasho yarayo yonyine. Bukeye bwaho ku igenekerezo rya 17 iperereza ryo mu ntara ya Kayanza baramusohora agasho baca baramutwara. Icyo bamukoreye bamushikanye kwabaye kumuhohotera no kumuboreza igufa.
Amaze kuburizwa igufa n'iperereza ryo mu Kayanza inosabarutwa nayo yaciye ajyanwa kuvurirwa mu bitaro byo muri iyo ntara. Ntibyatevye ndetse yamanukanwa mu biro bikuru by'iperereza i Bujumbura. Ku igenekerezo rya kane kuno kwezi musitanteri wa komine Matongo Alice Nsabiyumva yatelefonye umuryango wa Innocent ngo bamanuke baje gutura ikiziga c'iwabo.
Iperereza i Bujumbura yorohewe na gato ahubwo ukumukora mu nkovu bitari bwanaki kubandanya bamuboreza igufa bashaka kumwemeza ibyo atazi. Igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe musitanteri wa komine Matongo Alice Nsabiyumva yatumye ko umuryango wa Innocent barutwa nayo ababwira ko boza ibujumbura gutora ikiziga cy'umuhungu wabo.
Umuryango wa Inosa barutwa nayo ubandanya usaba abajejwe intwaro kwerekana aho ikiziga kiri kugira uwabo ashobore guhambwa ariko ntibaronke imyishu.
Kanyeri ya kumenya amatongo ariko sariyumva akinamura atashaye inama mu kubwira umuryango wa Inosa ngo nibaze ibujumbura gutora ikiziga cy'umuhungu wabo. Doka yokokeshwa mu kujya kuzana ikiziga ibujumbura tuja munsi y'amafaranga 200,000 y'amarundi ugaca ushyirako n'amafaranga 100,000 mu isanduku. Kandi uwo musikariyeri ntiyigeze anabahishuka neza na neza ngo icyo kiziga kiri ahanaka.
Twarundiye umusitanteri wa komini Matongo Alice Nsabiyumva agiye ico ashikirije kuri urwo rupfu rw'umunywanyi wa CNL telefoni yahamagara ntiyitabe.
Inyuma ya Auguste Matata umunywanyi wa CNL yapfiriye kwa muganga inyuma y'ihohoterwa yakorewe mu biro by'iperereza. Magera avugira umugambwe CNL ku mugabane wa Buraya amenyesha ko hari n'abandi indwi bazimanganye muri ubwo buryo asaba abarundi gufatana mu nda bakiyamiriza ayo mabi akorwa na leta idakunda abo irongoye. Magera asaba makungu nayo kutigira sindabibazwa mu bibera mu Burundi. Umviriza
bambere bwo bintu na gatatu leta ni kuya mikora yani ifata abantu icisha igatera mu nzu nzinka babona abandi bakabahamba babona ibyo byamwe biba gusa icyo dukora ni kwama dusemerera tukaza tukagerageza gukurikirana tukagerageza gukurikiriza ari ibyo amahirwe akarokoka akaca mu ntimba tugakurikirana tukagerageza kuba hafi y'umuryango nanjye twagira tugera kuba hafi. Ubu rero twakongera dukira kamo tutatera kamo abari cyane cyane yuko dufatana mu nda bagafatana mu nda bakabona ko ikibazo ari iki kuko abo bari kurahekura Burundi ntibahekura abasemere gusa bahekura imiryango y'abo bantu bakunda bagahekura n'igihugu. Hanyuma amakungu nayo amakungu arabinshi arabibona arabikera mugabo urabona ko ubona ko atashari karakora agumarerekera ariko kibaza ko giteri tebuke bazotse abakitwa gasi kuko murabona n'ibyo mu gwi wa nasozi rino hari kirana amatoroza basa n'abawukwira bakahebasa nk'abahesha urabona ko n'amatora bayuzuye amafungu akanimu ibyo byose rero ukavuga yuko biri muri ya migambi yuko serivisi igomba kuvuga zonyine ikaguma iho yonyine nicyo gituma ubu turi muri leta ya gisirikare.
Amakuru ashikire Radio Inzamba avuga ko bamwe mu bakozi biperereza bagirizwa kwica abantu babanje kubaboreza igufa batanguye gufatwa. Amakuru Uruganda rwa Radio Inzamba rufise nuko uwitwa Gerard Ndayisenga yahora arongoye iperereza mu ntara ya Mwaro yarayinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL harimo Augustin Matata na Innocent Barutwa nayo. Bivugwa ko hari n'abandi bakozi biperereza bashobora gufatwa umwanya uri wose. Gerard Ndayisenga akaba asanzwe azwi cyane mu mabi yo kuboreza igufa ababa bari mu minwe y'iperereza atigeze akurikiranwa ko nko mu ntara ya Muyinga na Mwaro aho yararongoye iperereza. Mu ntara ya Rutana naho abanywanyi b'umugambwe CNL bari mu mugwi ujejwe iby'ubutunzi mu nama mpanuzi wa jambo ya komine Giharo iri mu ntara ya Rutana baranse gukurikirana kuri uyu wa gatanu inama y'uwo mugwi ujejwe iby'ubutunzi. Intandaro ya vyose akaba ari uko iyo nama yabereye mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD kandi yahora ibera mu biro vya komine. Abanywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko bakumiriwe muri iyo nama. Ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru yo kwizera dukura muri iyo komine ya Giharo atumenyesha ko umukuru w'uwo mugwi ujejwe iby'ubutunzi afatikanije n'uburongo y'inama mpanuzwa jambo ya komine bose basanzwe bari mu mugambwe CNDD-FDD yafashe ingingo yo kugirisha iyo nama mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD kandi yahora ayigirishiriza ku biro bya komine. Babibonye uko abanywani bane b'umugambwe CNL bari muri uwo mugwi ujejwe iby'ubutunzi baciye bafata ingingo yo kutaja muri iyo nama bakavuga ko batumva ingene boja mu nama ibera mu ngoro y'umugambwe atari wabo. Ikindi badatahura ni ingene inama yobera ahandi kandi aho yahora ibera atakindi kiriko kihakoregwamo bakabona ko atakindi bashatse atari kubakumira muri iyo nama. Abo banywanyi b'umugambwe CNL baciye bahitamwo kwigumira hanze nibinjira gukurikirana iyo nama ariko iyo nama iheze ngo barasavye ko boronswa nk'abandi agashiruka bute kabitavye inama. Urongoye uwo mugwi ngo yaciye bamenyesha ko atako bakwiye kubera ko bahisemwo kudakurikira inama. ako gashiru kabute kaciye karonswa abanwanyi b'umugambwe Sende DFDD bonyine bari muri uwo mugwi isoko ryacu muri commune ya Giharo ribandanya ari tumenyesha ko ivyo vyabaye uwo munsi vyababaje cyane abo banwanyi b'umugambwe SNL aho bavuga ko abarongoye inama amanuzwa jambo ya commune basanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi badashobora gutandukanya ibikorwa vya commune n'ivyo mugambwe bifuza ko mu minsi iri imbere bazakwikubita agashi inama za commune zikabandanya zibera kuri commune nyene zikareka kubera mu ngoro z'imigambwe twarondeye urongoye inama amanuzwa jambo ya commune Giharo Leon Singenda Ndumwe kugira agira ico avuze kuri ivyo vyabaye ariko nitwashoboye kumuronka
arakoze Josephine Jones Nkunzimana muri kumukurikira amakuru kuri radio Inzamba gateka kawe mukanya turayabandanya
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera inzu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
Ukwiyongera kw'abandura ikiza cy'umugera wa COVID-19 birabangamiye Burundi nk'ibindi bihugu vyaba ivy'akarere kano ku isi yose leta y'u Burundi kaba isaniriko irahindura inyifato mu kwemera ko ico kiza kiriko kiragwirirana ari nacyo cyatumye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufata ingingo zimwe zimwe harimo ukugwiza ibibanza bapimiramo uwo mugera mu gisagara cya Bujumbura mu bihugu bibanye ukwiyongera kw'ico kiza kiriko gituma amareta afata ingingo zikomeye ni inkuru tubaza Beni Axela Kana
Kubera abandura ari benshi haba mu mihana haba mu buzi ntibicoroshe ko biguma ari banga ibijanye n'umugera wa corona mu Burundi nkuko amakuru yo kwizera bivuga mu nzego zitandukanye zabiza leta canke zabikorera utwabo ico kiza kibandanya kurandagata nko mu nama nshinga mateka abarugwa muri 40 niho batagitonda mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe kubera abagwaye ivyo binatuma amategeko amwamwe asaba ko yemezwa harabwe ibitigiri asubizwe inyuma mu itangazo ryasohotse kuri wa gatanu ubuyobozi bwa banki ya Bankobu busaba abakozi n'abanywanyi bayo kwambara agatambara gafuka umunwa n'izuru mbere bukabemerera no kubafasha kugira bicandagishe amakuru ava muri iyo banki havuga ko ibitigiri by'abagwayi mu bakozi byabaye byinshi kandi ibyo biri no mu yandi mabanki muri ino ndwi umugwi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu warashizeho ibindi bibanza bitandatu byo gupimiramo uyo mugera mu gisagara ca Bujumbura Abanyagihugu mu bisagara bitandukanye bakaba bafise ubwoba ko ivyo bitigiri bishobora kuduga muri iminsi mikuru iheza umwaka. Naho hari abashima ko leta iriko irafata ingingo zimwe zimwe babona ko akibuza umugambi w'igihugu ho gucandaga abanyagihugu nk'umuti wo kugwanya ico kiza. Ubushikiranganji bukaba bwerekana ko n'imiburiburi ku munsi umwe hatogwa abanduye 108 abandura bakaba bangana n'ibice 15 ku ijana vy'ababa bipimishije. No mu bihugu bibanyi ako karanda karabateye ubwoba bakaba bariko barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu. Twovuga nk'igihugu cy'u Rwanda cyafashe ingingo yo kugabanura amasaha yo gutembera mu ijoro kugabanya bitabira imanza canke kuzihagarika izo ngingo nyene ni nazo zafashwe mu gihugu cha Uganda ibyo bihugu bikaba byafashe izo ngingo kubera ibitigiri byaduze cyane by'abandura muri no minsi ishyirahamwe mpuzamakungu riramagara y'abantu risigura ko ibitigiri biriko biraduga kubera umugera mushasha wa corona uzwi ku izina rya Omicron wandukira cyane ku buryo butari bwaboneke bukaba bumaze kubonekeza mu bihugu birenga 77 Umuyobozi mukuru wa OMS yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko uyo mugera ushobora kuba ari wo uri kurarandagata no mu bindi naho batarashobora kuwutora
Arakoze Beni Axela Kana tukiri mu bijanye n'amagara y'abantu hariya mu gihugu cya Tanzania isekeza ryo gutanga vitamine A ku bana bafise munsi y'imyaka 5 kuri uyu wa gatanu niho ryatanguye mu ikambi y'impunzi ya Ndota muri Tanzania uko amezi 6 aheze ico gikorwa kiratunganywa ariko amakuru avayo yemeza ko ubu kitariko kiritabwa neza n'abavyeyi basigura ko ari kubera umuryango utabara imbabare kuwahuje utategekanije no kugutanga ibinini by'inzoka ku bana nk'uko byahora ni inkuru tubaza Frank Kaze
Iyo sekeza rizoba ari iminsi itatu gyerekeye abana bafise hagati y'amezi atandatu n'amezi 59 ariko impunzi zibona ko ababyeyi batahimirije bikwiye kugira bitabe iyo sekeza
Ikitakanzo muri byo nuko bya mbere bigikorwa na UNICEF abana baronka amama ya vitamine A bakaronka na albendazol ariko ubu babaha ama vitamine A gusa kandi nta siguro babitangira ubuntu byatumye abantu batabyitaho ku buryo nk'uko byahora cyangwa nuko utabyitaba nuko batari batana bibariwe kare UNICEF yarabicisha mu masengero hanyuma bagaheza bakaruhisha abanyeshuri yabo babo basanga mu mavilaje bakaza kubivuga ariko ubu barenze ubusiko babikoze
Ababyeyi bavuga kandi ko batanejereje nuko ishyirahamwe kwa Rouge ritiyumviriye gutanga n'ibinini by'inzoka kuri abo bana nyene.
Mama ya vitamine A akingira uruhumyi ku bana bari munsi y'imyaka 5 ukurikije ababyeyi turashimye icyo gikorwa ariko tugasaba ishyirahamwe Red Cross ko hanyuma ryo kwitwararika ibyo binini kuko ari ingirakamaro na cyane cyane kuri mubyeyi. Simfura aho usanga inzoka ari nyinshi mu bana
ntiturashobora kuronka ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ahinduta ngo bagire icyo bavuze kuri iyo myidogo Croix Rouge itegekanya gukingira abana 18,000 muri iyo kambi irimo impunzi zirenga 80,000 mwomenya ko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abana bashika 190,000,000 aribo babangamiwe no kubura vitamine A mu mubiri muri Afrika no muri Aziya y'ubumanuko ishuri ubuseruko
arakoze Frank Kaze tubananye nano makuru twabateguriye abarongo ya makomine nibo bagiye kuba abakoresha b'abakozi ba leta bayakoreramo umukozi wa leta wese azoza arasuzumwa na mustaneri iyo ngingo yafashwe n'umushyiranganji w'abakozi ba leta mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka kuri iyo ngingo iteye amakenga batari bake ku isoko mu gishyikirizwa na Josine Kaze
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Umukozi wese wa leta akorera mu ikomine mustantera bwirizwa kumenya igikorwa ahakorera uwo mukozi wa leta nyene akazosabwa gutanga icegeranyo c'ivyo arangura kwa mustantere ni cipfuzo c'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kubwo umushikiranganje itadendi kumana umukoresha mukuru mu ikomine ni mustantere iyo ngingo yo bizanya karusha kahe hoba hari ingaruka mbi ifise mu bikorwa bya minsi yose Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo rya 18 kigarama umwaka w'2021 Josine Kaze ni jongera ndakibashikirize Kaze Munama yagiranye na ba mustantere b'intara zitandukanye ku igenekerezo rya gatandatu kigarama uyu mwaka mu ntara ya Cibitoke Tadendi Kumana umushikiranganje w'abakozi ba leta yamenyesheje ko kuva ico gihe babaye abakozi bakuru mu makomine rongoye
intumbero zisesewe nuko umukozi wa leta atwagwa mu ikomine ukumva ishyamwe rwa mutande yuko muri abakoresha b'abakozi ba leta bo mushyiranganje bwose kugira ngo abakozi boroherezwe hanyuma tumenye ko bari ku kivi kubera umwimbu batanze bace bahembwa yabo musuko yabo musutati akorera mu ikomine wewe urafise ko kumenya ibyo ari karakora akaguha raporo nawe ukayitanga kwa guverineri ariko niho arawibaza ati mbega none umwarimu kumenya igisibo kike yataye abana hariya burya amasaha bambwiye gutonda ukabaza kujya atebe inyigisho mu ikomine ati mbega none abarimu baratonda amasaha bategwa gutonda kuko ntahembwe atakoze
Mu kigabane cacu cuno munsi twahisemwo kurabira hamwe akarusho canke ingaruka z'iyungingo mu gisata c'indero umuhinga mu vy'indero Liberani bashira kandi abona ko ivyashikirijwe n'umushikiranganje Tadendi Kumana bizotuma igisata c'indero cizizigwa n'ingingo za politike
ingene ubushikiranganje butunganijwe buzoba bibaye ubushikiranganje butatu bujejwe buraba isata c'indero hariho ubushikiranganje bw'indero aribwo bujejwe gutunganya za programme kwigisha abarimu gukoresha ubwenge bw'abarimu kubaha ibikoresho kubacungera bimwe bita inspection ama direction provinciale nationale cyangwa direction communale de l'enseignement ushikiranganje kugira kabiri n'ushikiranganje bujejwe abakozi ba leta kuko abarimu basinya kontra nubwo bushikiranganje ubu rero bazaba bongeye ko bushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu ministere de l'interieur kuko abamustanteri bayoboka bari muri iyo muri ubwo bushikiranganje hazoba habaye abategetsi benshi bajejwe amashure bajejwe n'abarimu umwarimu n'umudirekiteri w'ishure ntazomenya uwayoboka abarimu bahembwe na komine bazoyoboka amustanteri mustanteri nawe murazi neza yuko benshi bari mu mugambwe uri ku butegetsi ni ukuvuga yuko iyo ngingo ifashwe bazoba binjije igisata c'indero muri politiki nta mwarimu n'umwe azoronka kazi atari mu mugambwe uri ku butegetsi nta mwarimu n'umwe azoshobora kwigenga n'utari mu mugambwe ari ku butegetsi bazomushyira ku nguvu ibyo rero ni uburyo bwiza bwo kongereza akajagari no gutera ingorane nyinshi mu gisata c'indero na cyane cyane abarimu bazokwaka ruswa bazobacura bufunda buhoro utari mu mugambwe bazomwirukana cyangwa bamuhamanuta mabi umenga bararota hanyuma bagaca baduka bakabishyira mu ngiro batize neza ingorane z'ibyo bagomba gushyira mu ngiro twize yuko ibyo bintu bizasohokogwa
ku bw'uyu muhinga mu by'indero igisata c'indero mu Burundi gihanzwe n'ibindi bibazo atari iby'intwaro
icya mbere cyoco ingorane zihanze igisata c'indero ni ukubera barimu benshi batize ngo banonosore ibyo kwigisha n'uburyo bukeyi no kuvuga ibitabo n'intebe no kuvuga ibikoresho byose mwarimu akenera kugira yigishe neza ikindi iteye ingorane ni ingene abana bangana mu ishure ugasanga abana baragerekeranye hari no mu mashuri amwamwe bashika amajana abiri nta mwarimu rero naho yo yarize gute akanonosora ibyo kwigisha ashobora gukurikirana abana barenga 30
ingingo y'umushikiranganji w'abakozi ba leta irahagaritse umutima n'amasendika mu kiganiro yahaye ikinyamakuru iwacu Melance Hakizimana icegera c'urongoye urunani rw'amasendika mu Burundi COSIBU ntatahura ingene umustanteri azoza gusuzuma abakozi bose ba leta muri komine arongoye mu gihe benshi badatwarirwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku bwa Melance Hakizimana nimba igihugu cahisemwo inzira y'ibiganiro n'amasendika ico kibazo gikwiye kuhigirwa kugira amakenga here kanatsinda ngo nta n'itegeko na rimwe riha uburenganzira umustanteri gutwara abakozi ba leta muri komine arongoye ni na hano duciye dusozera ikigabane ku isoko cuno munsi ndabashimire ko mwadukurikiye Jose Kaze nije nakibashikirije naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
arakoze na mugenzi wacu Josine Kaze mu gusozera no makuru tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku gihugu cy'u Burundi ayo no musi tuyasomegwa na George Nimenya
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media cyanditse ku ndyare zifatiye ku burongozi bw'ishengero Ezebu ishengero ry'umwe bwa Mutima Mweranda mu Burundi rikorera muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba izo ndyane zatumye abapastori bane bo kuri iryo shengero bafungwa bahagaritswe kuwa gatatu no kuwa kane w'ino ndwi bahagarikwa n'igipolisi amwe n'urongo iperereza mu ntara ya Makamba baca bajana gufungwa mu gasho k'igipolisi c'inyamiramabi mu ntara ya Makamba mu nama y'abarongoye iryo shengero yabaye ku igerekezo rya 18 munyonyo no mwaka abapastori 84 ku ijana na 11 bari bitavye bafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu abarongoye iryo shengero Nyanzarake naho byari byafunditswe kuko abagire bakombogwe baravyase baciye baja kubwira umustanteri wa komini Nyanzarake uwo nawe aca ahagarika ingingo yafatiwe mu ntama yo guhagarika abo barongoye iryo shengero mu kiringo cy'amezi atatu ibyo byatumye ku munsi w'Imana uheze abakirisu bahaswe gusubiranamwo eka n'igisabisho nticabaye mu bya politike naho ikimesha makuru iwacu kivuga ko hari umushinga mateka yatowe mu ntara ya Ruyigi iyamiriza ihagarikwa ry'agasaki isaki rikoregwa abanywanyi b'umugambwe senere umushinga mateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu ntara ya Ruyigi kubw'umugambo senere ariyamiriza ihagarikwa ry'urutavana ko ry'abanywanyi b'uwo mugambwe akabivuga yisunze ihagarikwa ry'abanywanyi bane b'uwo mugambwe bakivundiye mu gasho aba nabo ni Emmanuel Bucingenza wo ku musozi Buvera komine ya Kinyinya yahagarise ukigerekezo rya 12 Kigarama uno mwaka kuko yari yambaye agapira kari kibimenyetso by'umugambwe senere abandi bavugwa na banywanyi b'uwo mugambwe nyene batatu bafungiye mu gashoka komine Butezi Pascal Bizumuremyi asaba ko abo banywanyi ba senere barekugwa atagisabwe kuko ataco bariko barazira agasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira gufata mu minwe ico kibazo hanyuma bakarekuza izo nzira karengane Ayo makuru tuyabandanirize mu by'ubutunzi ayikimesha makuru Burundi eko kibaza ikibazo nimba koko ifumbire rikogwa n'ishirahamwe FOMI hari ico rizomarira abarimyi araheze imyaka ibiri hakogwa igeragezwa gifumbire ikogwa n'ishirahamwe FOMI ikoreshwa mu bitegwa mbumbarugo ivyo navyo akaba ari umuceri ibiraya hamwe n'ibigori inyuma yigeragezwa abashakashatsi babonye ko bakwiriye kongereza hafi inshuro zibiri amakari yawo ku biraya n'ibigori kiretse umuceri bagabanije dukeya abarimyi bakaba bafise impungenge bakavuga ko uwo mwava atacu zobamarira kuko baronka umwimbu muke bagereranije n'uwo bahora baronka bagikoresha ifumbire rikozwe mu vyunyunyu abarimyi b'umuceri mu kiyaya cimbo bakavuga ko atashizere bafise ndaho ariko hasubigwamwo ivyigwa amakuru yanditswe n'imesha makuru tuyasozerere ku nkuru y'imico kama itorokanzo ry'amakuru ry'u Burundi ya BPFO rivuga ko mu ntara ya Kayanza hateguwe ihiganwa ry'abatimbo kugira ngo bacagure umugwi uzoserukira iyo ntara mu ihiganwa ry'igihugu rizobera igitega ku igerekezo rya 20 Kigarama uno mwaka nkuko bishikirizwa na Sylvain bakanibona umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imico n'imico kama mu ntara ya Kayanza iryo higanwa riri mu rwego rwo gusozera indwi yahagiriwe umurisho w'ingoma kubera ivyo buri komini itegerezwa gutanga umugumwe uja mu higanwa ariko rero icamutangaje nuko mu ntara yose habonetse imigwi itatu gusa ibiri niyo muri komine Kayanza umwe nawo nuwo muri komine Muruta akabona ko abakiri bato batacijukira kuvuza ingoma agasaba ababijejwe guhimiriza ugwaruka kuvuza ingoma kugira ngo ubwo butunzi bw'igihugu bwemewe mu kigo mpuzamakungu UNESCO ntibugende akagirire aho rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imyesha makuru George Nimenya yabashikirije ndabifurije kuroranigwa aho muri hose nagahindukira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
arakoze na mugenzi wacu George Nimenya akaba ari nonga duce dusozera no makuru twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya pakfemu ndasigana ndabifurije kugira weekend nziza iwanyu no mubanyu.